Turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu. Hano hi Washington muzindukanye na Diana Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru twafitiye muri kano gatondo. Abakenguza amateka bane nibo batorewe guhagararira intara ya Kivu ya Ruguru mu namankenguza amateka ya Congo. Muri abo batowe harimwo Jacqueline Shabani Luku akomoka muri territoire ya Masisi.
Musore wacu witwa Jacqueline Luku Shabani gutambuka kwe byabaye vraiment ikintu kiza cyane twarakishimiye kuko deja Masisi nayo igize umuhagarikizi cyangwa se umuvugizi muri Sena.
Uyu ni umwe mbanyagihugu mu ntara ya Kivu ya Ruguru yishimiye itorwa rya senateur Luku muri Nigeria. Abitwaje ibigwanisho bisha abanyagihugu munani banyuruza 150 twabibateguriye mu intambara ya Hamas na Israel, naho Canada ishobora gutanga visa 5,000 z'agategekanyo ku banyagihugu ba Gaza bafise imiryango muri ico gihugu. Ibyo nido ni mukanya. Reka duhere ku makuru yiga nino ku isi arimwo ayo narinciye ku masonga mu kanya ayo no munsi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikiriza na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Amakuru turahera mu burasirazuba bwo hagati, aho igitero cy'indege za Isiraheli cyakongeje umuriro wahitanye abantu 45 bari mu mahema mu nkambi yo mu mujyi wa Rafa mu ntara ya Gaza. Abategetsi bavuze ejo ku wa mbere batakambira abayobozi ku isi nabo bahamagarira ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga rwategetse Israel guhagarika ibitero byayo. Imiryango y'Abanyepalestina yihutiye kujya ku bitaro gutegura ishyingurwa ry'abayo nyuma y'igitero cyo mu ijoro ryo ku cyumweru cyatwitse amahema abantu bari bacumbitsemo. Igisirikare cya Israel kigerageza kurandura umutwe wa Hamas muri Gaza cyavuze ko kirimo gukora iperereza ku makuru yatangajwe ko igitero cyagabwe ku bayobozi b'abarwanyi b'umutwe wa Hamas i Rafa cyateje inkongi y'umuriro. Ministri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ejo yavuze ko icyo gitero kitari kigambiriye kwica abasivili. Abarusimbutse bavuze ko imiryango yabo yiteguraga gusinzira ubwo igitero cyakubitaga ibice bituranye na Tel al-Sultan aho abantu 1,000 bacumbitse. Ni nyuma yaho ingabo za Israel zitangiriye kwihimura ku butaka mu burasirazuba bwa Rafa kuri ibi byumweru 2 bishize. Abayobozi mu rwego rw'ubuzima muri Gaza bavuze ko abarenga 200 mu bapfuye bari abagore n'abana n'abageze mu zabukuru. Bongeyeho ko umubare w'abapfuye ushobora kuzamuka mu gihe hari abantu bafite ubushye bukomeye. Canada yavuze ko ishobora gutanga visa 5 z'agateganyo ku banyagaza bafite imiryango muri Canada. Ni muri programu idasanzwe ku bantu baba mu ntara y'ubwogojwe n'intambara bafite bene wabo muri Canada. Ibi ni mu rwego rwo kubategurira kuzava muri Gaza mu bihe biri imbere igihe bizaba bishoboka. Uyu mubare uje wiyongera kuri visa 1,000 zatanzwe muri programu idasanzwe kuri Gaza yatangajwe mu kwezi kwa 12 nk'uko bigaragara mu itangazo rya Minisiteri ishinzwe abinjira n'abasohoka. Iryo tangazo rivuga ko abantu benshi bagaragaje ubushake. Rigira riti: mu gihe kuva muri Gaza ubu bidashoboka, ibintu bishobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose. Minisitiri ushinzwe abinjira n'abasohoka Mark Miller yakomeje agira ati: muri uku kongera umubare tuzaba twiteguye gufasha abantu uko ibintu bizaba bihindutse. Uyu muministri mbere yari yavuze ko kuva muri Gaza biruhije cyane kandi ko byaterwa n'uko Israel ibyemeye. Miller yavuze ko Canada yasangiye n'abayobozi bo mu ntara ya Gaza amazina y'abaturage baho batoranyijwe mu ijonjora rya mbere kugira ngo bazemererwe kuhasohoka. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko Israel na Misiri bifite akamaro kanini mu bikorwa by'iprogramu yo guhuriza imiryango muri Canada. Abagabo bitwaje imbunda bateye imidugudu yitaruye yo muri Nigeria rwagati bica abantu 8 bashimuta abagera mu 150. Abayobozi ejo kuwa mbere babibwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP. Abagabye igitero bari ku mapikipiki biroshye mu mudugudu wa Kushi muri leta ya Nigeria mu ijoro ryo kuwa gatanu, aho bishe abantu 8 bagafata bugwate ababajirwa mu 150. Byavuzwe na guverineri waho Aminu Najum kuri uyu wa mbere. Uyu muyobozi yagize ati: baje ku mapikipiki bagera mu 100, buri yose iriho abantu 3. Nta butabazi bwabonetse mu gihe cy'amasaha 3 bari mu mudugudu. Amakuru aturuka muri ONU yatanze umubare nk'uwo wabagizwe ingwate mu gihe abashinzwe ubutabazi muri Nigeria mu kigo SEMA bavuze ko abashimuswe bagera mu 100. Najume wamaganira ubwo bushimusi ku mabandi yateye umudugudu kwa gatanu, ashinje ingabo zishinzwe umutekano za Nigeria kuba zitabasha gukumira ibitero bihahora. Yagize ati: abo bicanyi ubusanzwe baturuka muri leta ya Kaduna bakajya gukorera mu ya Niger ibituranye bakongera bagasubira iwabo. Baje babarirwa mu magana kandi gitangaje nuko abashinzwe umutekano batababona ubwo bababaza. Ikindi abaturage barabibamenyesha ntibagira icyo bakora. Igisirikare cya Nigeria kivuga ko gihora gihanganye n'abagabo bafite imbunda mu karere kandi ko gitabara bashimuswe. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urasaba iperereza ku bwicanyi bwakurikiye ku deta yaburijwemo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Human Rights Watch irasaba Congo gukora iperereza ku bwicanyi burimo kwihanira kubagerageje guhirika ubutegetsi muri Congo ku itariki 19 y'ukwezi kwa gatanu. Icyo gihe abagabo bafite imbunda bateye urugo rwa minisitiri w'ubukungu mbere yo kwerekeza hafi y'ingoro y'igihugu aho Perezida Felix Tshisekedi akorera mu murwa mukuru w'igihugu Kinshasa. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bivuga ko abantu bagera muri 40 batawe muri yombi, abandi 4 baricwa. Iyo coup d'etat yayobowe na Christian Maranga, umunyekongo ufite ubwenegihugu bwa Amerika uri mu bishwe n'ingabo zishinzwe umutekano. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko ingabo zishinzwe umutekano zishe Maranga mu buryo budasobanutse. Human Rights Watch ivuga ko yabonye video yafashwe n'abasirikare ba Congo yerekana abavugwaho kuba baragize uruhare muri coup d'etat barundanywa bakarasirwa hafi y'ingoro y'igihugu. Ibihugu bitanu byo mu karere ka Sahel biri mu myitozo ikomeye ya gisirikare mu burengerazuba bwa Niger. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP biravuga ko iyo myitozo ihuriwemo n'ingabo za Burkina Faso, Chad, Mali, Niger na Togo ibera ku kigo gitanga imyitozo ya gisirikare yihariye. Iyi myitozo ikubiyemo uburyo butandukanye bushobora kwifashishwa n'ibishobora gukorwa hagamijwe guhuza no gushimangira umubano n'abaturage bo mu karere. Iyi myitozo iteganyijwe gukorwa kuzageza tariki 3 y'uko kwezi gutaha kwa gatandatu, igaragaza icyiciro cya mbere cy'imyitozo ya gisirikare ihuriweho n'ibihugu bitanu mu karere. Akarere ka Sahel kamaze imyaka karugukujwe n'abarwanya ubutegetsi bakorana n'umutwa wa Al-Qaeda n'umutwa wa leta ya Kiyisilamu.
Arakoze mugenzi wacu ejo ni Mukankusi kuri amakuru yaduteguriye akabaheje kudushikiriza ayo muvise n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabahi kazi nchuti wa kunzi wacho ama kurutu ya here kuri ubutungane bwo mu Burundi. Alangi yome unyoni ya huza rumu shikiranganji wa mbele u Burundi yara yasubiye kurenguka imbere ubutungane. Urubanza gwiwe kwa uranishirijwe mubohero apfungiwe mgo Igitega biche mgisata gisubira mgo imanza muri sentare na inyuzwa. Muvyo yagirizwa harimo guhakwa kugandagura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye no guhakwa gutembagaza ubutegetsi bwo mu general basangiye ishamba. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ice kwa kunzi mu Burundi mwisomegwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Hari harengukijwe bane mu ntaye cese wahoze ari umushikiranganje wa mbere General de Police Alengi Yome Bunyoni, Colonel de Police Bafumukeko Destino Samueli, Uwamahoro Desire na Niyonsaba Kome, babiri ba mbere bakaba ari bo bumvirijwe kuri uyu wa mbere. Urubanza rwatanguye igihe cy'isaha zine z'umusase ruja guhagarikwa isaha zitanu n'igice. Abagiye kugumviriza ni bari bari kuriwe kwinjira n'ikintu cyari cyo cyose, yaba telefone cyangwa icyo cyose umuntu ashobora kwandika ko. Acinjira Alengi Yome Bunyoni yabanje kuramutsa abari bicaye imbere, hanyuma aricara aca baraganira n'umushingwamanza wiwe Placide Gatoto. Yaba uwagirizwa yaba umwagiriza bombi bari barunguruje urubanza mu gisata cy'iyungururizo cya sentare na inyuzwa. Uwirongoye Emmanuel Gateretse akaba ariwe yagirije Bunyoni Alengi Yome muri urwo rubanza. Mukunguruza urubanza uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi asigura ko atashimye urubanza yakatiwe kukwakwa amatungo yiwe yose agizwe n'amazu arenga 500 hamwe n'imiduga 53. Emmanuel Gateretse nawe arongoye sentare na inyuzwa asigura ko mu rubanza rwa mbere sentare itatse amatungo Bunyoni kandi itigeze yahagaciro kugira ngo wagirizwa akurikiranwe n'ingingo ya 58 ihana bagirizwa kujya ibiturire hamwe n'ibyaha bibikomoka ko kutaya cya mbere cy'amatungo adasi ateguritse bunyoni yagirizwa afashijwe n'umushingwa manza wiwe bireguye bavuga ko igihe yashikirizwa amabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere yari yayerekanye nk'uko amategeko abisaba ayo yandi bamwagiriza nayo yaronse mu gihe yamaze ari umushikiranganje wa mbere hari n'ayandi matungo yari afise ariko ibyayo bitari bwatungane umushikiriza manza Emmanuel Gateretse ntiyanyuzwe kuko yaciye agira ati Bunyoni igihe yagenwa kuba umushikiranganje wa mbere niyerekanye amatungo yiwe yose amwe yari yanyegeje n'impaka kuko yari amatungo yaronse bidaciye mu mategeko kucaha cyo gushaka gutembagaza ubutegetsi umushikiriza manza yagirije arenga iyo me bunyoni ko byemezwa n'ubutumwa abandikiraniye n'uwahoze ari umumenyeshamakuru wa RP ya Bob Rugurika amafaranga yahaye uwo Mahoro Desire kugira abafashanye uwo Mahoro nawe akaba yaciye ayahamwo bapfumukeko Samuel Destino kugira ngo babandanye integuro yo gutembagaza ubutegetsi bunyoni aragirizwa kandi inama zo mwibanga hazakorewe muhiriwe muri uwo mugambi mu kwiregura bunyoni arenga iyome n'umushingwa manza wiwe basiguye ko yarondeye Bob Rugurika nk'umumenyesha makuru kandi kuneza y'igihugu amusaba gutohoza ku mazina y'abategetsi b'abarundi bashobora gukurikiranwa na sentare mpuzamakungu ubutumwa bunyoni yarungikiye Rugurika na buhakana kuko bwari bufobetse aho yanditse avuga ko agomba ashira utuvuta dukeyi mu moteli ya Rugurika kugira ngo ashobore kuzunguruka no kuvuga ashobore gushika aho yoronderera ayo makuru ku kibazo cyo cyatumye bunyoni avugana n'uwagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu 2015 yishuye ko mu gihe yarakiri intwaza ngabo mu gipolisi yarafise uburenganzira bwo kuronderera amakuru ahashobora kahose naho hoba kumwansi naye inama yagirizwa zo gutembagaza ubutegetsi yishuye ko bariko barategura umugambi wo gushinga imanga nzine iranguza imiti insiguro itanyuze umushikiriza manza kucaha cyo kurondera inyungu z'umurengera bunyoni yagirijwe gupangisha inzu yiwe n'ubushikiranganje bw'umutekano yararongoye nawe ati jewe nta bubasha nta n'uruhara nabigizemwo kuko amasezerano yatewe ku igikumu n'umushikiranganje anje ajeje unyubako za leta n'ubutunzi hamwe n'umukenyezi wanje naho nyine umushikiriza manza ntiyanyuzwe kuko yagize ati inzu yari y'umuryango wa bunyoni kucaha kigira kane co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu yagirijwe ko yabitse amafaranga muhiriwe harimo namva makungu akajara yatanga uko ashaka kandi yategerezwa gukurikiza amategeko uwagirijwe icaha nawe ati nta tegeko na rimwe ririho ritubuza gutunga amahera muhira ayo bari bafise muhira na intega bizoza kandi n'umukuru w'igihugu yarabivuze ati umunwa uronka icufungura umufuko nawo uronka amafaranga umushikiriza manza ati uko kuyatunga muhira byatumye ibanki nkuru y'igihugu idashobora gukurikirana neza yanahanwa ryayo mahera mva makungu bica bihungabanya ubutunzi bw'igihugu kucaha cha gatanu co gutunga ibigwanisho bicira umuriro ataburenganzira abifitiye arenga iyo me bunyoni yasabye ko ibigwanisho byafashwe mu gihe cisakwa byo kwerekanwa mu ntayicese nk'icemeza umushikiriza manza na wati niwibuke ko icegeranyo c'ibigwanisho byatowe iwawe mwagiteye ku mukono n'umugore n'abana bawe bunyoni na wati nasinye kuko bariko barangira kitera bwoba mbere n'ico cegeranyo gikugwe muri dosiye yanje ico umushikiriza manza akaba yabandanije abyiyamiriza mu mwiherero bunyoni yireguye kucaha cyo kugomba kugandagura umukuru w'igihugu no gucyoza inzego za leta ariko uwagirizwa ibyo byaha yashaka ko yiregura mu ntayicese ubundi yumvirijwe na senare ni bapfumukeko Destino Samueli yinjiye mu kibanza c'iburaniro ashwashwanutse araramutse abari baje kumviriza urubanza ati amahoro mwese mu Kirundi yongera arabaramutsa mu ndamutso y'abayisilamu yabanje gusaba ashimitse ko hobanza hagakosogwa amakosa yigaragaje mu rubanza rwa mbere senare yemeye ko mucegeranyo c'urubanza bashizemwo ko izobyihweza ariko ku rubanza urubanza haruburanwa uko gwungurujwe yagirijwe kumena amabanga y'akazi no gushaka gutembagaza ubutegetsi nubwo atarabyifuza kandi inyuma y'umwanya utari muto yahavuye yemera ko urubanza ruja mu idonido yireguye avuga ko atumva kugeneye kwagirizwa ibyo byaha kuko mu gihe yariko arakogwa kw'amatohoza nabyo yigeze abitohozwa ko umushikiriza manza na wati ni twatohoje kucaha twatohoje kunyifato zagiye zirabaranga imbere yo gukora icaha barahava bagihizina nagashavu kenshi bapfumuke ko yagize ati uri karanyagiriza siwe ati nibaza ko ibindi ko ndagirizwa babitamitswe n'umuyobozi mwishikira mu iperereza uwitwa Emmanuel Ndayiziga kuko twari dusanzwe dufitaniye abatati kandi yaguma higa ko azonkorera ikibi ati sinumva ukugene sangira ubanza na bunyoni tutigeze tuvugana kuva mu mwaka w'2013 nubwo namusabye umubonano inshuro zitatu ariko nta wume ati wabwiye bunyoni ko bagomba kumusaka si jewe ni baronderera handi kuko nari mu karuhuko k'imisi 10 muri ico gihe
Thierry Ndayishimiye urakoze tuve mu Burundi tuja muri Republika Demokarasi ya Kongo aho abasenateur bane ari bo batorewe guhagararira intara ya Kivu ya ruguru mu nama nkenguzamateka ya Kongo ni nyuma matora yabaye kwa Mungu mu gisagara cha Goma inkuru yakurikiranywe n'umenyesha makuru wacu Jimmy Shukrani bakomera
na matora yarayobowe n'umuyobozi mukuru w'inteko shinga amategeko ku rwego rw'intara y'Ikivu ya ruguru bwana Bincuti Seninga Robert ubusanzwe muri iki gihugu abadepite batowe ku rwego rw'intara nibo batora abasenateri uko buri manda ishize kimwe n'abadepite ndetse n'abandi bakora mu bigo bitandukanye bya leta abasenateri nabo bagira manda y'imyaka 5 abadepite 48 bose bagize inteko shinga amategeko y'intara bose bari bitabiriye amatora ku bwinshi mu cyumba cy'inama BDG asanzwe akorerwa ibikorwa by'iyi nteko Intara y'Ikivu ya ruguru ihagararijwe n'abasenateri bane gusa muri Sena abatowe kuri inshuro barimo senateri Jacques Meshabani Luko wo mu ishyaka UDPS rya Perezida Félix Tshisekedi vunabandi Kanyamihigo Celestin watanze kandidatire yari umukandida wigenga mu mbere Machozi Papi na bwana Kasereka Katokolo Jean-Marie aba bose uko ari bane baturuka mu mashyaka ashyigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi nyuma y'aya matora ijwi rya Amerika yavuganye n'abaturage batandukanye bo mu mugi wa Goma hari icyo biteze kuri aba basenateri batowe kuri inshuro
Ikifite umunezero kuko uzi neza ko abasenateri bari mu bantu bashinga amategeko mu Republika iharanira demokarasi ya Kongo. Intara ya Kivu Amajyaruguru ifite ibibazo byinshi cyane ibibazo by'umutekano. Ifite icyizere ko abanyasenateri bose bazogishira imbere kuko twebwe abanyagihugu mu Kivu Amajyaruguru dushaka umutekano.
Mu basenateri batowe twavuganye na bwana Celestin Vunabandi Kanyamihigo watsinze amatora n'amajwi 6 uyu munyapolitiki ukomoka muri teritwari ya Rucuru wahoze ari n'umusenateri muri manda ishize hari ibyo ateganya gukora muri iyi manda Dusubiye muri Sena kubera ko hari ibibazo byinshi twatangije muri manda ishize kugeza ubu ngubu tutarabonera umuti ibyo ntibivuze ko tutakoze akazi kacu neza nk'abasenateri ahubwo ko igihe cyo kubisubiza ku ruhande rwa guverinema kitaragera muri ibyo bibazo harimo umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ako nakazi twatangije kuva twagera muri Sena ubu rero kuba dutowe tugiye gukomeza kugeza ubwo ikibazo cy'umutekano kizabonerwa umuti kandi tuzakora byinshi kuko tugifite imbaraga zo gukorera igihugu ndetse na leta
l'energie et la capacité de servir encore l'état
abanyapolitiki bo mu burasirazuba bwa Kongo bo bavuga ko kugeza ubu icyaba abasenateri bategerejwe kurusha ibindi ari ugushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no kwita ku mpunzi zo mu teritwari ya Rucuru na Masisi Uyu ni bwana Eric Mushayuma Sangara wo mwishyaka ASN mu ntara y'Ikivu ya ruguru.
Le nouveau nom du développement c'est la paix.
Igikenewe kugeza ubu kurusha ibindi byose mu baturage b'abakongomani ni umutekano. Aba basenateri icyo tubitezeho ni ugukora ibishoboka byose kugira umutekano ugaruke mu burasirazuba bwa Kongo. Nta kindi dukeneye uretse umutekano. Bamwe mu bahagarariye amashyirahamwe ya za societe civile mu teritwari ya Rujuru na Masisi bo bashimishijwe no kubona uduce twabo nubwo turimo intambara ariko twashoboye gutambutsa bo kuduhagararira muri Sena muri bo amajwi ya rubanda rugufi yabagiye kumvikana birenze uko byari byifashe uyu ni bwana Felix Akizimana Habifura wavuganye n'ijwi rya Amerika
mu batambutse bane bagomba guhagarikira Noro Kivu harimo n'umusenateri w'Imasisi. Kwebwe nk'abasore nk'urubyiruko rw'Imasisi mbwe twifuzaga nuko urabona nk'akarere ka Masisi kuja iwari kare 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 bagiranye nuko kamye kugira umusenateri wagombye kukavugira. Rero ura musore wacu witaga Jacquemene Lukosha bani gutambuka kwe byabaye vraiment ikintu kiza cyane twarakishimiye kuko deja Masisi nayo igize umuhagarikizi cyangwa se umuvugizi muri sena.
Aya matore y'abasenateri mu ntara ya Kivu ya ruguru abaye mu gihe hashize iminsi mike gusa. Bwana Vital Kamere umunyapolitiki ukomoka mu Burasirazuba bw'igihugu atorewe kuyobora inteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu. Ni mujye kandi mu teritwari za Masisi na Rucuru hasobetswe ibikorwa by'amatora kubera impamvu z'umutekano muke uterwa n'imirwano hagati y'ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23 umutwe urwanya leta ya Kinshasa. Ibyo byateye komisiyo y'amatora seni guha umwanya abadepite batowe muri izi teritwari zombi gukomeza akazi kabo mu gihe hagishakishwa igisubizo kirambye ku mutekano mu cyo ubarizwa mu bice bakomokamo. Jimmy Shukurani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru avugwa mu gisata c'impunzi mbwiye leta ya Tanzania iri kwiratunganya imigambi yayo yo gutahukana impunzi zose z'Abarundi. Amaganya ni yose kuri zimwe mu mpunzi z'Abarundi zimaze guhunga inshuro zirenga zitatu. Umenyesha makuru James Jovin yabagendeye.
Iyi inshuro igira gatatu guhunga. Tangwe guhunga kiri muto.
Ivyo babivuze nyuma y'urugendo rw'abayobozi ba leta ya Tanzania baheruka gusura inkambi za Nduta na Nyarugusu kugabisha impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kugira zitahe mu gihe basigaye bababwiza ukuri ku mugaragaro yuko bazokwirukana impunzi zose z'Abarundi hatarenze umwaka turimo. Bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko bamaze guhunga inshuro zirenga zitatu kandi mu bihugu birimwo mu Rwanda, mu Bugande no muri Tanzania biturutse ku bibazo binyuranye bagiye barahura nabyo.
Iyi inshuro igira gatatu guhunga. Natangwe guhunga nkiri muto ndahunguka cyane na gatatu byitwa yuko habonetse by'amahoro sura guhunga mpungira mu Rwanda cyane na gatatu nyene none cyane na gatanu ngarutse na nubona cyo guhunga kandi ubu inshuro izigira gatatu mbere tuguma duhunga ntitwicara nicaye ngira ngo natuye ntirutswe kumbungira mu rwa gati nava biranga.
Hari abantu bakuriye mu nkambi kuva mu 90 bavukiyeyo 72 batazi basekuru base aho bari bavukiye. Hari ababuze ababyeyi bivanye n'impamvu kanaka ugashusanga ngo yishwe na banaka ubagira urabaza ngo bajya ngo nta kamaro. Niyo mpamvu rero mbona bitugora cyane gose.
Leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije n'iyo Burundi hafi buri mwaka zirakora inama zitandukanye zo guhimiriza impunzi gutaha. Ibyo bihugu bivuga ko bikeneye kubona impunzi zose zotahuka. Gusa muri uyu mwaka w'2024 biboneka ko ingingo yo gutahukana impunzi ku nguvu izoshyirwa mu ngiro. Nyuma y'inama hagati y'umukuru w'igisirikare mu gihugu cya Tanzania Generali Jacob John Mukunda n'abakomanda b'inzego zitandukanye mu gisirikare yabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam mu kwezi kwa mbere. Iyo nama yari igamije guhamagarira leta gutahukana impunzi z'Abarundi n'abagishakisha ubuhungiro bose ku nguvu mu gihe bamwe muri bo bagirizwa kudurumbanya umutekano no gushakisha ubwenegihugu mu gihugu cya Tanzania binyuze mu nzira zitemewe n'amategeko. Naho biruko impunzi ku bwazo zisanga hakwiye gukorwa amatohoza ku muntu umwe umwe kuko buri wese afise icyo yahunze gituma tokwihutira gutahuka.
Nino saha baduhiga bufoni na buhoro no musi jewe ni wamhungura ngongeye mu Burundi nyoshanza kubaho gute nyoshashikira he konzi yo leta naho yitura utari mu mugambwe batashaka kukumviriza.
Mu guhunga twarihunganye kubera twamaze kubona ko atamutekano hari nibatubwiye ngo ni muhunge. Twabonye ivyo bariko barakora ko atari vyiza turiruka turahunga kubera atamutekano hari. Mugabo nibakora ivyiza naho tuzizana kujya twijyanye.
Abarongozi bishami rya ONU rishinzwe impunzi HCR hafi iminsi yose nabo baritabira inama zo guhimiriza impunzi gutaha. Naho bazi neza ko leta ya Tanzania iri kweronyanga agateka k'impunzi nta ntege bafise zo kugabisha abategetsi b'igihugu kiretse gushimira akigoro bagize mu gutanga indaro.
Thank you to the government and the people of Tanzania for hosting refugees.
Ndashimiye uburongozi bwa Tanzania bwo bwahaye indaro impunzi.
impunzi
ba umugambi wo gutahukana babyishakiye utanguye mu mwaka w'2017 haramaze gutaha impunzi zirenga 180 ubitegire bitangwa na SR ikibazo nuko hari abahunguka bakongera guhunga bivanye n'ibibazo bagenda barahura navyo cyane cyane ibijyanye n'umutekano wabo kubw'iyo mpamvu basaba ko leta ya Tanzania n'u Burundi bakurikiza amategeko agenga impunzi iminsi yose gutahukana impunzi kuva mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika mu kanya turasezerana ariko imbere yaho inkuru imwe ivugwa mu gisata cy'ibidukikije amafaranga ibihugu bitunze biha ibikenye mu rwego rwo kubifasha kurwanya ihindagurika ry'ibihe no guhangana naryo birayisubirana vya nk'ibikunde Thomas Kamirindi yaduteguriye inkuru ibisigura
Muri Afrika imishinga y'abikorera ku giti cyabo ifite uruhare mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe imaze gushora amadorari arenga miliyari 3 na miliyoni 400 kuva mu 2019 aracyari kure cyane ariko yakenewe agera ku madorari miliyari 277 kugira ngo Afrika yuzuze inshingano yiyemeje kugera mu 2030 Aya mafaranga ava mu bihugu bikize byemera ko ari byo bifite uruhare runini cyane mu byangiza umwuka ikirere n'ibidukikije nayo bikenye byo ku isi yose muri rusange byo bibifitemo uruhare ruto cyane nyamara bikagira ingaruka zikomeye zihindagurika ry'ibihe izi ngaruka zirimo amapfa agenda yiyongera n'imyuzure ihora icagati n'amabuye Mu 2009 ibihugu bikize byiyemeje guha ibikenye byo ku isi yose amadorari miliyari 100 buri mwaka kugera mu 2020 kugira ngo biyashore mu bikorwa byo kurwanya ihindagurika ry'ibihe byarongeye bibishimangira mu masezerano mpuzamahanga yavuye mu nama y'i Paris mu Bufaransa mu 2015 Reuters ikigo ntaramakuru cyo mu Bwongereza yafatanyije n'umuryango udaharanira inyungu w'abanyamakuru witwa Big Local News wo muri kaminuza y'ubushakashatsi yigenga Stanford University yo muri leta ya California mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika barabicukumbura ku buryo bwimbitse basanze kuva mu 2015 kugera mu 2020 ibihugu bikize byaratanze amadorari miliyari 353 muri byo bine biri ku isonga n'Ubuyapani Ubufaransa Ubudage na leta zunze ubumwe za Amerika Igice kinini cy'aya mafaranga 54% yagiye ari amadeni ibihugu bikennye bigomba kwishyura n'inyungu zo ku masoko asanzwe y'imari aho kuba inkunga y'ubuntu inguzanyo zishyurwa n'inyungu ntoya zidakanganye cyangwa se zishyurwa nta nyungu zigiyeho uretse ibyo amasezerano y'izi nguzanyo ategeka ibihugu bizifashe kugura ibikoresho mu bihugu bizitanze no gukoresha mu mishinga inguzanyo zagenewe ibigo n'abantu bakomoka mu bihugu bizitanze ibihugu bikize bibikora bivuga ko ari ngombwa kubera ko ibihugu bikennye biba bidafite ubumenyi buhagije bwo gutunganya imishinga no kuyishyira mu bikorwa naho ababisesengura bakavuga ko atari byiza kuko bidafasha ibihugu bikennye guteza imbere ikoranabuhanga ryo kurwanya ihindagurika ry'ibihe ibi byose nibyo byerekana ukuntu ibihugu bikize byisubiza amafaranga yabyo ahubwo ibihugu bikennye bikagenda birushaho gukena kandi byitwa ngo birafashwa urugero amadorari miliyari 10,800,000 y'inguzanyo zo kurwanya ihindagurika ry'ibihe Ubuyapani bwatanze yasubiyeyo kubuhe buryo bwagiranye na Philippines amasezerano yo kuyiha inguzanyo zo gukora gari ya moshi zikoresha amashanyarazi n'imihanda yazo muri aya masezerano Ubuyapani bwategekaga Philippines kugura ibikoresho mu Buyapani nyine no kuzana kuzikora gukora rero gari ya moshi ibigo byaho nka Sumitomo Corp na Japan Transport Engineering Company Andres Mogro wahoze ari umuyobozi w'ikigo cyo kurwanya ihindagurika ry'ibihe mu gihugu cya Ecuador muri Amerika y'Epfo n'intumwa mu mishyikirano yavuyemo amasezerano y'i Paris yabwiye Reuters na Big Local News ati ibihugu bikennye byugarijwe n'ikibazo cy'andi madeni y'ubundi bwoko ngo ni imari yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe ntibyakagombye kwirengera ibibazo biterwa n'ibihugu bikize nibyo byangiza ikirere Liane Chalatec umuyobozi w'ishami ry'i Washington DC ry'ikigo giharanira kurengera ibidukikije cyo mu Budage chitwa Heinrich Boll Foundation ati nakumira rwose amafaranga yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe akuye kujya mu byo ibihugu bikeneye kwisonga ntakuye kuba ubucuruzi naho Rachel Kite wahoze ari intumwa yihariye y'abanye y'isi yose mu byihindagurika by'ibihe ati uburyo bikorwa bicukura urwobo kurushaho twari dukwiye ahubwo kuvuga tuti turekeraho gucukura urwobo kurushaho ahubwo tugiye kubakura ikuzimu tubajyane ibuntu
ijwi y'Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda nonga haduce dusozera makuru yacu ya mbere n'ibiganiro vya mbere twe twafitiye muri kino gitondo kuri micro mwari mwazindukanye na Diane Nininahazwe